Turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Ninahazwe. Abanyarwanda bahura bakorera imirimo itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba mu Rwanda basaba igisirikare cya Kongo FARDC n'abagwanyi ba M23 guhagarika ingwano.
Nunda kindi twifuza kwa umutekano mu Rwanda na Kongo twahira umutekano. Tugira umutekano twese noneho
barabaturage bagiye bakagaruka mu byabo dore biri gupfapfana harabasize ibishimbo batabishingiriye.
Aba ni bamwe mu banyarwanda baba mu karere ka Rubavu ku mupaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu yagezo y'ujya nyino ku isi. Akazi kabari muri yageregere mu Bwongereza kagiye gukorwa vuba n'abasirikare murabyumva handi hato nayo mu intambara y'Urusiya na Ukraine. Urusiya bugiye kururuka mu rugo w'abaririmbyi uja gutera intege abasirikare babwo bari ku rugamba muri Ukraine. Igo nido ni mukanya sase mwe hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru ya cereka tuyahire muri Uganda uburere bwa Mubende na Kasanda bwari bumaze amezi abiri muri guma mu rugo kwerekiza cya Ebola bwongeye kwidegemvya. Leta ya Uganda yavanye muri guma mu rugo ubwo burere bwari mu bwagize Uganda ubwinshi bwa Ebola ku mugoroba w'ejo kwa gatandatu. Vice President wa Uganda Jessica Alupo yatangaje ivyino ngingo asigura ko atabwanda ubushasha kandi muri utwo turere atanabakiri mu bitaro bakumiriwe kubera ico kiza. Yemeje ko Ebola isa nk'iya tujijwe. Madame Jessica yamara avuga ko leta ikimeze magabo igihe cyose ico kiza cyo kongera gutera. Ishami rya ONU ryitamagara abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo rivuga ko kugira ngo ikiza cemezwe ko caranduranywe n'imizi ari uko haba haheze iminsi 42 ikurikirana ata muntu mushasha yacanduye. Umugwayi wa nyuma yanduye Ebola Uganda yatangaje ko yavuye mu bitaro igenekerezo rya 30 kwezi kwa 11 uno mwaka. Ebola yadutse muri Uganda mu mpera z'ukwezi kw'icenda muri buka ko yari yo mu bwoko bwo muri Sudan. Iyo nayo ikaba itarashobora kuronka urucanco ruyihasha. Kuva mu kw'icenda yahitanye 56 abayanduye nabo bamaze kumenyekana akaba ari 142 barimo nabo ku murwa mukuru Kampala. Imbere ko tubandanye nano makuru mbaze ndabisigure ko murumva ko ijwi itameze neza ni kubera ibicurane vya kino gihe ariko turizera ko ataco biriko birica kuri ano makuru ndiko ndabashikiriza. Mu Bwongereza nanaruce ku masonga mwitangura abasirikare bagera ku 200,200 nibo bagiye gusahiriza bumwe mu buzi bwahora bukorwa n'abatwara amamodoka ya ruseha abaniha n'abapolisi bacungera imbibe muri ico gihugu. Leta y'Ubwongereza yatangaje no makuru mu gihe abapolisi bacungera imbibe bari muri yegeregere abatwara za ruseha abaniha nabo bakaba bagabisha kuzo hagarika kazi genekerezo rya 21 n'irya 28 ku kwezi kwa 12. Iyo mirwi yabahagaritse akazi hije guhanzya abaforoma bagahagaritse kwa kane bikaba bitegekanije ko bakora iyindi yegeregere kwa kabiri w'inondwi. Mu bandi bagabisha guhagarika akazi harimo abakora mu gisata cy'ukunguruza abantu n'ibintu. Iyo migwi yompi isaba kongerwa umushahara. Ubwongereza tuributsa ko uri mu bihe bigoye by'ubutunzi butigeze bubamwo mu myaka ijana iheze. Ifaranga ry'ipaundi rikoreshwa muri ico gihugu ryataye agaciro kugera ku bice 10%. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak akaba yavuze ko abariko bahagarika akazi bariko bakwegera kaga abanyagihugu baharugwa mu mamiliyoni. Tumira mate gato nta maduce tubandaniriza mu Burusiya. Ijwi rya Amerika turaca amadenge n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Uburusiya bugiye kurungi ku murwi w'abaririmvyi uja gutera intege y'abasirikare babwo bari ku rugamba muri Ukraine. Uwo murwi w'abacuranzi bo ku rugamba uzoba kandi urimwo abanyabugenegene n'abanyavyese. Ubushikiranganji bwo kwivuna abasi mu Bwongereza bwagarutse ku ishirwaho ry'uwo murwi buvuga ko ata kinini uzofasha abasirikare b'Uburusiya bwasiguye ko ikibahanze ari bitigiri vyinshi vy'abasirikare bariko barwa ku rugamba uburongozi bubi ibikoresho bike intumbero irashe intambara barimo nibindi kubwugwa gushikiranganje rero uwo mu rugwe nta kibazo na kimwe muri ibi uzokemura. Hagati aho president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeje ko abanyagihugu bagera ku miliyoni zitandatu basubiye kuronka umuyaga nkuba bari babuze bivuye ku bitero Uburusiya bwagavye mu bisagara bitandukanye vya Ukraine hari yamara uburere bukiri mu kizime. Ano makuru yose abagezweho ijya nino ku isi muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika imbere ko ndabashikiriza amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabisigure ko murumva ko ibicuranye byafashe ijwi ryanje ariko ndizera ko amakuru yo muza kuyakurikira atakanenge. Amakuru rero turahera mu yavugwa mu vya Republika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Abanyarwanda bahora bakorera imirimo itandukanye muri Republika Demokarasi ya Kongo ba mu Rwanda basaba ko imirwano hagati ingabo za FRDC n'abarwanyi ba M23 ihagarara hakongera kubaho imigenderanire hagati y'ibihugu byose. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Gloria Tuyishime.
Nunundi munsi imirwano ikomeje hagati ingabo za FRDC n'umutwe wa M23. Amasasu ashobora kumvikanira ku mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu mu birometero bike uvuye kuri parike y'Ibirunga ndetse n'ikirunga cya Nyiragongo. Tuhageze twasanze Abanyarwanda batuye ndetse n'abakongomani baturiye baje gukora imirimo itandukanye mu Rwanda. Bamwe mu baturage bakoraga ibyo muri aka gace bise nta bukozi aho bajyaga guhingira amafaranga muri kiriya gihugu baravuga ko ubuzima butameze nka mbere.
Nguko fata isuka ngaje guhaha kandi ugasanga dufite umutekano iyo muri aha ngaha usesuye.
Nta bukozi ni iki
gukorereza fata isuka ukajya guhingira 1500 byaranze pe njewe urabona ko ndacyafite imbaraga zo kwigaburira nafata isuka ngaje kugukorereza nkuko nakorereye ariko ubona ntibishoboka mfatanye n'indera hamwe niho M23 irazira irabatumbika
hejuru yuko tutagera twacinjura uko twakora ndabukoze najagayo bakamba amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabambika ngabona n'ikayi yo kugira ngo baje ku ishuri ngabona agasabune ko kubamesera none bino bitewe nuko tutakijayo.
Hayimana ni umwe mu Banyarwanda baturiye uyu mupaka.
Mwese muno mbashe ngo ndamanu ibirayi muri Kongo cyangwa amatunda buru hari wamana matunda hano kibumba bumba hari indambara ntibyashoboka.
Abaturiye kano gace barasaba ko habaye ibiganiro ku mpande zombi hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya FRDC kugira ngo hongere habeho ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi.
Je numva ko M23 yakumvikana na leta bakaje mu mishikirano umuntu w'ikinyarwanda akagira agaciro yamakora agaciro ibihugu u Rwanda na Kongo bikagenderana uko byaba bisanzwe bigenderana nunda kindi twifuza kumva kwa umutekano u Rwanda na Kongo twahira umutekano tugira umutekano twese noneho bakumvikana bamara kumvikana noneho bibukaje ku murongo kuko nabona abakongomani bahejwe inyuma
n'ugushaka kundi umutekano rwaboneka barabaturage bagiye bakagaruka mu byabo dore biri gupfapfana harabasize ibishimbo batabishingiriye.
Abanyarwanda bafite imiryango yabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo barabaga icyo bifuza ari ukongera kubana n'ababo bahunze
ko nagenderana n'abasaza bacu bari hano hepfo tuhagendana n'abashyiki bacu bari hano hepfo ibaze data wacu ari hano hepfo mu by'abanjye ari hano hepfo bapfora hano hepfo wajya kwagira se kunyita umwanzi umwanzi araturuka he.
Ubwo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'u Rwanda Musabyimana Claude aheruka mu murenge wa Busasamana mu cyumweru gishize kamwe mu duce nako kegereye umupaka yavuze ko abaturage bagomba gushora mu gihugu cyabo kugira ngo ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe. Iyo ugenda ugana ku mpaka Kabuhanga uhura n'ibikorwa by'ubworozi n'ubuhinzi kubera imiterere yaho yiganjemo imvura n'ubukonje ifasha amatungo kuba yahaba kandi mu buryo butagoranye. Uyu mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Congo ku ruhande rw'u Rwanda uburinzwe n'abasirikare bafite intwaro. Aka gace ka Kabuhanga gaherereye ku mpaka kaba kiganjemo abo mu gihugu cya Congo baba baje kuhareba bene wabo n'abaje kuhahahira. Tuishime Gloria, ijwi rya Amerika, mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Gloria tuishime tugukengurukire duce tubandaniriza mu Burundi aho mu rugo rw'igihugu jeje kumenya ukuri no kunyanisha abarundi CVR mu mpfunyapfunyo ugiye gushira habona icegeranyo cerekana mabi yabaye muri ico gihugu hagati y'umwaka w'1985 n'1972 ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya Eloge Wilikaneza.
Umukuru w'urwego rw'isevere yavuze ho gasana kabanga yibiye amenyesha makuru n'abakomiseri b'uwo murwi bari mu nyigisho kugera ku munsi wa gatandatu w'iyindwi ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega. Izo nyigisho zerekana hanini ukuntu ubwicanyi ndengakamere ubwicanyi butagira izina hamwe niho nyabwoko bitegurwa. Zizotangwa n'abahinga b'abarundi cyane cyane baganisha ku mabi yo mu mwaka w'1972 aho ubwicanyi bw'uwo mwaka bwahitanye ibihumbi n'ibihumbi by'abahutu mu Burundi nk'uko amatohoza yakozwe n'inzego z'igihugu na mpuzamakungu kana umukuru wa Sever asanga imbere yuko ubwo bwicanyi buba harabaye ibindi bintu bitari bike byaganishije kuri bwo nivyo murwe wiwe watohoje ko cyekavenda yicari
ndabivuga buke kugera ntaragira kutubwiriza yego uyu mwaka icyegeranyo cyosohora kizovuga ibyo twatohoje byabaye mu Burundi kuva igihumbi kimwe amajana munani na 85 tuduge duce ku Badagi bari mu Burundi duce ku Babiligi bari mu Burundi turaba intwaro y'icami ngene yigengeje turaba ba ntubaje kwihigisha ijambo ry'Imana ngene yigengeje le missionnaire twongere tuduge turaba ibyatugoye mu myaka 63, 65, 65, 69, 71 kubera tubifatanya n'ibyo twavuze umwaka uheze.
Yasubiye kwemeza nk'uko yabibwiye inama nkenguza amateka n'ashinga amateka umwaka uheze ko ubwicanyi bw'72 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu.
Uno munsi tukididinganya turavuga iho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi tukavuga crime contre l'humanité ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu mu Burundi by'igihugu cyose.
Ariko President Ndayishimiye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka yatangaje ko hataragera ko ubwo bwicanyi bwitwa ihonyabwoko. Yarasiguye icyatumye leta ibangira.
Hari abacyabaza bati none ko seve yamaze kuvuga ngo 72 ngo ni ihonyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga. Hari abavuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki. None tuzoza turafata akamanyu maze. Uburongozi buca buvuga ko muzaha akamanyu reka tu. Oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko. Icyo gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira icyo cegeranyo buke bwiga ingene bugikoze. Mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka. Camugakorerako. Tuzoruhukira he. Muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
ibyashikirijwe na kizigenza w'abarundi byaranyuze Terence Mushano umunyamabanga mukuru wa Genocide Cirimoso ishyirahamwe rihana inyungu z'inkeho z'abatutsi rikagwanya ibyumviro bya genocide ku isi
yakebuye iba severe siba n'izindi nzego zemeza zo byaha bakwiye kubyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni bayitinyira iki.
Na Gervais Nibigira umwe mu baserukira amashyirahamwe yigenga akorera hanze y'igihugu akaba n'umucikacumu mu bwicanyi bwo 93 bwakurikiye yicwa rya Perezida Melchior Ndadaye arashima ijambo rya Perezida Ndayishimiye avuga ko ritanga umwizero mwinshi ku bwiyunge bw'abarundi.
Hakenewe ko haba humvikana hakaba kunyanyura cyane cyane itegeko rihari uyu munsi kugira ngo hashyirweho itegeko rihumuriza imigwi y'abarundi bose kandi hagacashirwa mu mugwi abantu abashingantahe n'abafasoni bivya n'ijambo ari nta makemwe bashobora kurondera ukuri mu ntumbero yo kunywanisha abarundi ariko atari kuzura kaboze gusa. Amajambo rero y'umukuru w'igihugu ashobora gufasha kunywanisha guha umwizero abarundi.
Amenyesha makuru bashatse kumenya icyo Ndayicariye yibaza ku majambo ya Perezida Ndayishimiye ari n'abamugena. Yavuze ko mutahura rwose kubera ari umubyeyi w'abarundi bose mu gihe murwi wiwe ari uw'ubuhinga uvuga ibyo wabonye.
Umukuru w'igihugu niwe se barundi ni waramuswe igihugu uyo nta umuvuguruza ico ni cambere hanyuma intebe yicaye ko nk'umukuru w'igihugu ni intebe yo kubaha urugwego turongoye rwitwa Sever rushikwaho n'inzego z'igihugu twitwa umugwi w'ubuhinga umwanya w'umugwi w'ubuhinga mukuvuga ibyabaye si wo mwanya w'urongoye igihugu kuko urongoye igihugu nashinzwe Sever gusa urongoye igihugu araba ubuzima bw'igihugu mu byumba byose nihagera twebe twizeye ko umukuru w'igihugu azovuga ahagaze kandi yaratanguye yavuze ati Sever twayitumye kurondera ukuri ni kuturonderere ikuduhe nitwa kuronka tuzoganira n'abarundi tubaze icyo twokoza uko kuri
n'inyuma yo gutangaza ku bwicanyi bw'2022 yariho nyabwoko byakorewe abahutu inama nshingamateka ikabishyira ku mukono mu Rwiseve n'ubu nta bundi bwicanyi uribanda ko nyuma hafi y'umwaka kuko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusange byakubwemo abahutu icyo gihe ukanabaza abafite icyo bazi kuri ubwo bwicanyi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Hello Juri Kaneza urakoze tukiri ku makuru avugwa mu Burundi amashamwe haranira gateka kabana n'abaserukira abana bavuga ko ageze kwa mategeko yubahiriza gateka kabana mu bijanye no kwiga kwivuza n'ibindi bishigwa mu bikogwa bikava mu nyandiko mugenzi wacu Thierive Ndayishimiye adusigurire ico iyo migwi ishingira ko isaba izo mpinduka.
Niyo nkuru tuse ari mu bahagarariye abana mu gihugu cy'u Burundi kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika yemeza ko naho hari ibigenda bikogwa byo kugarukira agateka k'abana birimo kubakura mu mabarabara bakaja kubarerera mu miryango kwiga n'ibindi ariko hakenewe izindi nguvu kugira ngo abana bacibonekeza mu mabarabara bazerera abatamashuri abajanwa gukora utuzi two mu rugo n'abatabwa n'ababyeyi agateka kabo kagarukigwe
ukibaho tubayemo tubona abana biyereza mu ibarabara turabona abana basengereza mu bisagara turabona abana bakoreshwa mu kwikorera imizigo barengeje turabona abana bakora ubuzi bwo mu nzu akiri bato impinga ikiri ndende kugira abana babeho neza ni muri iyo ntumbero twagira dusabe leta y'u Burundi amashyirahamwe mpuzamakungu ko bohanganya utwigoro two gufasha abana bari mu ngorane hano mu Burundi kugira nabo babeho neza.
Nimubona Anastasie ni umubyeyi w'abana bane akaba yaranakiriye umwana arera mu bavanywe mu ibarabara avuga ko uruhara rw'umuryango mu guharanira agateka k'abana ari ngombwa kuko ariho umwana yigira ibintu byinshi haba mu kwigishwa gukunda ishuri no gukurana indero
bari mu bisanzwe bari baduhaye abana bavuye mu irerero rero bashaka baratwigisha ibijyanye n'ubuzima bwiza ngene twofata abana umwana apfana kumuhohotera naho yogira ikosa ukamwegera ukamuhanura buhoro buhoro hama umwana ukamukundisha ishuri ukamuha indero nziza.
Mu Burundi inyandiko zerekeye kubahiriza agateka k'abana zikubiye mu bwirizwa shingiro ndetse no mu yandi mategeko mpuzamakungu agenga agateka k'abana zikoze neza nk'uko bishikirizwa n'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu Burundi yamara ngo haracyari urugendo mu bijanye no kuyashyira mu ngiro. Ferdinand Simbaruhije umuvugizi w'urunani rw'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu gihugu cy'u Burundi FENADEB mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika kuri telefone avuga ko bashima imigambi leta ishyiraho yo kugarukira agateka k'abana ariko kandi ko ibikorwa ari byo bikwiye kuza imbere mu kwigisha abana bose kubavuza n'ibindi.
Amategeko byo kuri meza cyane yo gutuma agateka k'abana by'ukuri kagira neza abana bakabaho neza umugabo umuntu agerageza kubwira abaneza ara ko hariho akibazo niko turabona ko hari harabo zino kwitama initiative no kuvuga utwigo twa leta kugira ngo abana batumwe barabara mugabo umuntu abiratse naba iyo bashikanye muyo miryango babagiyemo usanga kibisi bike ndetse hari nawe usanga bukiye bwaho aba bana basasa kugabara mugabo habishyura ko ureye ko ndiba byakozwe haba akantu kaba kabuze ko buryo umwana wese arinda kutamwibarabara hajya abari gituma hajya abari namwe n'umwe n'umwe vyukuri hajya atari gituma.
Ku kuba hari abana bakizerera mu mabarabara abandi bakajanwa gukoresha ibikorwa byo mu rugo badakwije imyaka n'ayandi mahohoterwa hagikorerwa abana mu Burundi. Ferdinand Simbaruhije avuga ko ibyo byose bitegwa n'ubumenyi buke mu miryango kwiyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abana no kubakingira, agasaba leta ifatanyije n'ayandi mashyirahamwe yigenga gutanga inyigisho mu miryango abana bakomokamwo ndetse n'amategeko ahana batubahiriza agateka k'abana akajaho kandi akubahirizwa.
Umunsi muntu yagwa ko hari agahaze mu miryango no munsi by'ukuri hari imiryango cyo gusanga ubundi byarataye k'abana batumva na kimwe kurumva ko mu by'ukuri babaje rero kurumva ko ukinga cyangwa k'abana kuko wenyine ufite icyo kwiri icyo biziko icyo dusaba twifuza ko ishyira amategeko yo guhana abakora amabi. Ikintu uvuga ni gucungera abakoresha abana kuko rumva mbazi ko by'ukuri reka ifite ububasha bukomeye cyane ifite abantu abakozi bayo haba ku bitumba kuduka gushika ku rwego rw'igihugu.
Ubushikiranganji bujejwe gushigikirana imibano agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira bumenyesha ko leta y'u Burundi iticaye ku bijanye no kurengera agateka k'abana mu Burundi. Umushikiranganji Imelde Sabushimike amenyesha ko leta irajwe ishinga n'uko umurundi wese abaho neza za uhereye ku mwana.
Igihugu cyacu kizabana gushyira mu ngiro imigambi myiza ijya ituma abana bose babaho neza kandi n'agateka kabo kakubahirizwa. Hatovuga ibikurikira: kuzabandanya umugambi wo kuvura ku buntu abana bari munsi y'imyaka itanu, kubandanya umugambi wo gukura abana mu barabara kugira ngo barerwe mu muryango, kubandanya gushyigikira abana bava mu muryango ushitabikoro make.
Bimwe mu byerekana ko agateka k'umwana kubahirijwe harimo kubaho neza, kujya neza, kwambara neza, gusa neza, kuronka amahirwe yo kwiga, kuvuzwa, kudakoresha ibikorwa biruhisha n'ibindi. Naho biri uko, ibyigwa byakozwe n'ishyirahamwe World Vision mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda byerekana ko ibice 44% by'abana bamara iminsi ine batiyoze kandi bakambara impuzu zuzuye umwanda. Abashika ku bice 49% nibo bashobora guheza amashuri matoya. 32% ntibanditse mu bitabo ndangamuntu bisigura ko mu kwivuza bibagora. Ibyo byigwa kandi byerekana ko abana bashika ku bice 98% bakoreshwa ibikorwa biruhisha. Mu mwaka w'2021 naho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH watangaje kutewe impungenge ninge na gateka k'abana kamaze iminsi gahungabanywa bikomeye. Byari ku nshuro ya mbere uwo mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu uhaguruka ukemeza ko ihohoterwa ry'abana mu Burundi ryabaye ndase. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi!
Combo Taxi!
Combo Taxi!
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taksi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taksi ya Grand Lac.
Ale, ndakumva Sheri. Nukurida, uziko njye kongera kurarino. Arikumva, umva Sheri, umva. Njyewe nageze ku mupaka. Babaravuze bati rwose bati nane byangombwa byawe. Ndashakisha nkura hose ndashaka ndabibura. Ikofi papi. Byose byagiye. Ubwo nduka mbere umuntu mwiza yabwiye ati rwose genda witonde uri gushakisha wenda ubibona. Ahubwo wabwo ari banyishe da. N'amafaranga yose. Ubu nta kintu nsikanye pe. Baretse gatoshe, baretse gatoye. Ese kuri kundeba cyane madame. Ukoje kundeba iki?
Ka, nta kimwe ariko nuko numvise umenga wataye umutwe.
Subira kureba ubundi.
Tore kuravuga natumvise. Mugabo reka ndakubwira inama. Nukuri ntuta umwanya wawe muri kurarondera iyo godomoni yawe. Wewe wibaza ngo iracari ngaha hafi.
Ese ushaka kuvuga iki?
Ahubwo je nibaza yuko byiza wihuse twumva ngaha atakiri kiragushikira. Abantu bibuga ngo nabuzi. Abantu bo ngaha bose n'abandi.
Kuri no ntagenze igihe kirekire
na. Iyo godomoni wewe wibaza ngo yataka. Bagize kere yifu. Hari naho usanga hari ibyo bari kwara gutangira inyuma utazi. Bashobora kukugirira nabi.
Aha. Ese ko numva ufite amakurura? Ubwo nta kintu bizi wa madame.
Ya.
Nuko ukora nayo mabandi yanyibye.
Oya ntundenganye n'ukuri je ndiko mvuga ibintu nzi. Ngaha haranyegara babandi. Aha. yumbaze ngo nababandi gusa n'ubukozi bw'ikibi bwose bwivanzemo ahantu ubona ko bakwivye ingodomoni yawe kandi abo kuri duane bakaca bakwankira kuja buka ntacho bikubwiye wewe mweri ndirura
oya nanone rwose umva ntabwo nabashije kwambuka kuko ntabya ngombwa mfite bari gukora akazi kabo kandi birumvikana
iki niko kwerekana ko batagushaka iwangu
ubwo aho ntabwo ribuka bya mata
wakazi jewe mbira usanga iminsi yose njabuka ibungo ndabazi neza cyane ndazi ninge nabakora ubuhoho kuri n'umunyamahanga yoho baraza kukwifatira mu gahanga bakubwira nyene ko utagira ibyangombwa bakwagize yuko waruje uri inkozi y'ikibi uje guteza umutekano mukenga rundi ringira tuva ngaha kuko yibakira abantu n'ikisi ntushobora kubatora
patron
Patron, bwana nilikuwa nisha kutafuta, mina sikia mina furahi sana. Nilikutafuta kabisa mina kukosa.
Nwanisha michi shofi?
Patron, lisabu portefe yako mutaksi yangu, nje mina kuletea, kila kitu iko ndani kabisa.
Itengumu mwenye nyorifiti?
Yote liko ndani, hakuna taki tumoli lipoteza, patron. Antuka mina sikia mina furahi sana, kukuona.
Itengumu mwenye nyorifiti? Nama furahi anjarimu, yibu tatuwe, shofi, umfa, kura kabisa, yibu tatuwe. Mada.
I'm going to go to the house.
Ibyo gufata abantu bose ukabashyira mu gatebo kamwe ugafata abanyabugo bose ukava ngo n'abantu babukabambura umuntu ukabagira inyamaswa ibyo bintu ntabwo ari
no no mama tukose kabisa vraiment
urumva atari kose ari komeza
n'ukuri natahuye ko nihenze mumbabarire shefe ingo nkwereke tujyane hirya gatonya ndakubwira aho uja kumfikana
no no ntabwo ugifite ubwoba bw'abanyabugora shefe aze kukubwira nibyo yavuga ku banyabugo bende wanyu
rwose nyine ntacho nabuze Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la Benevolencia Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatatu no buri cyumweru gara saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Kwenye ngazi uche dusoze la makuni mkani utukatua fitia mika no kanya, dushimire abagi zuwara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikomari kumena joe Diane ni nahaze, vikano na makuru vya shizu hamwe na mgenzaje, Geoffrey Mutagoma ya koze. Kwizina gya wagenzi bacu tukona Mutagoma, tubike manuwe, tubikuiza kubanda nyamuru, anigwa mzio mri mozi yose, ahanja tagi hindi se, tulazia gusubira mu makuru yo mu gatondo, mukuru ndira, ndayifurije kugira ijoro ryiza mwanyi no mubyara.
Let's go.